VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi, turi kuwa gatatu tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edirwe.
Twavyakiriye n'akababaro kenshi koshira no kwihebura, ariko kubera twaganiriye imyaka myinshi ari umuntu azi kuremesha, nicyo gituma tuca tubifata nk'uko isi imeze.
Uwo ni Zeno Nimubona, umuyobozi w'ishyaka Parena, avuga ku rupfu rw'uwahoze ayobora Burundi Jean Baptiste Bagaza nuko bamwibuka. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi zirimo ikibazo cy'ubukene bw'igitoro mu ntara za Bubanza, Makamba, Bururi na Rumonge, turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere kuri iyi nkuru y'akababaro. Wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Colonel Jean Baptiste Bagaza yitabye Imana uyu munsi mu bitaro i Buruseli mu gihugu cy'u Bubiligi. Yari afite imyaka 69 n'amezi 8 y'amavuko. Yategetse u Burundi kuva mu mwaka w'1976 kugera mu mwaka w'1987, ni ukuvuga imyaka 11. Yari senateri ubuzima bwe bwose nk'uko itegeko rya bimwe meriraga nk'uwabaye umukuru w'igihugu. Leta y'u Burundi yashyizeho icyunamo cy'iminsi 3. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Wilikaneza i Bujumbura.
Ikizigame intahe ni ubumwe n'ukuri. Nashaka kwibutsa abarundi bose
Irijwi nijanya kuigendera President Jean Baptiste Bagaza yitavye Imana kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Colonel Bagaza yasezereye isi mu gihugu cy'u Bubiligi aho yari amaze iminsi agwari. Mu kumugandarira, leta yategetse ko amabendera aduzwa gushika hagati mu kiringo cy'iminsi 3 ku butaka bwose bw'u Burundi. Philippe Nzobona ariba umuvugizi wa leta.
U Burundi burahomvye umushingantahe w'ijunja n'ijambo yabaye kirumara mu buzima bw'igihugu cacu. Yari umukozi w'akarorero mu gihe yararongoye u Burundi kuva mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1987, aho yashyize mu ngiro imigambi itandukanye y'iterambere gushika aho abarundi batazokwibagira iby'uyo muhisi yari yarubatse. Muri iki gihe cy'umubabaro udasanzwe, leta y'u Burundi irahojeje umuryango y'uwo muhisi w'iteka, igahoza n'inama nkego z'amateka itibagiye guhoza umugambwe Parena umuhisi yari yarashinze. Mu kwerekana uwo mubabaro, leta y'u Burundi yashinze ikigandaro cy'iminsi 3 aho amabendera y'igihugu cacu azoguma dugijwe gushika hagati.
Umugambwe Parena washinzwe na Perezida Bagaza uvuga ko wakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwiwe. Zeno Nimubona, umukuru wa Parena.
Twavyakiriye n'akababaro kenshi koshira no kwihebura, ariko kubera twaganiriye imyaka myinshi ari umuntu azi kuremesha, yama turemesha mu bigoye, ibigoye igihugu, ibigoye umuntu, yama azi kuremesha, nicyo gituma tuca tubifata nk'uko isi imeze. Umuntu aravuka agakura agakorera igihugu akagisezera.
Umubabaro ariko hari kibugabanura ku banywanyi ba Parena, naco sikindi ni iragi rya Colonel Bagaza ku barundi bose no mu karere.
Wewe yagize n'Imana aronka amabanga akiri muto cyane, arashiramo inguvu mu gutunganya iby'igihugu. Ingorane zahoraho imbere yiwe zirahera, arazana umubano mu bantu, abahunze arabahungura, umubano hagati y'ibihugu duhana imbibe, arashinga amashyirahamwe yaremesheje cyane ubutunzi bw'igihugu, harimwo iby'umuyagankuba, iby'uburimyi n'ubworo, iby'amabanki. Arakora bishimishije, abantu bose baramwishimira. Ku vyerekeye igitoro, gihe hateye intambara y'Ubuganda na Tanzania, u Burundi bwaragize ingorane mu kuronka ibitoro, yaciye yubaka ibigega igitega no ngaha i Bujumbura vya SEP. N'umugabo adasize umugayo.
N'amashirahamwe yigenga yunga mu rya Parena mu kwemeza ko Bagaza ata kindi kintu cari kimuraje ishinga atari guteza imbere igihugu. Njangwa Gilbert Beko, umukuru wa Onerope Burundi.
Yari umuntu mwiza ku kumutima no kumubiri yakunda igihugu igihe yatwara igihugu president bagaza yaragwanye mu myaka 11 yatwaye ko atamaraso aseseka mu Burundi kubujyo yumvikanishije abahutu n'abatutsi arakura ubugeregwa arakura ikori aranka abantu batoteza abandi abaturatuza abandi abasahura abandi urabituza imyaka 11 yatwaye yabaye imyaka y'intibagirwa mu gihugu Burundi. Muri akoro darusha, president Bagaza niwe yatanze bijya biharuro avuga yuko abarundi bonganya 50% 50% mugabo munyo bajya kumvikana kuri 40% 60% mu ntwaro na 50% 50% mu gipolisi n'igisirikare. Ibyo byose yabigira kugira ngo abene gihugu babane neza asangire ubutegetsi ku ntwaro yiwe abahutu n'abatutsi badandaza hamwe bakarongorana igihugu kirabuze n'abatwara bomufata kwa karorero. Na twebwe twese muri societe civile twomufata kwa karorero.
Colonel Jean-Baptiste Bagaza yarongoye Burundi hagati y'umwaka w'1976 1987 yafashe igihugu inyuma hiri kwa y'ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero atamarasa banje guseseka. Bose bava muri komune imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu manuka bwo Burundi. Cyo kimwe no we yakomboye Colonel Bagaza yakuwe ku ntebe ya president nihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'undi munyarutovu Major Pierre Buyoya. Bagaza yitavye Imana ari umukenguzi amateka ubuzima bwiwe bwose nkuko ibwirizwa nshingiro ryo Burundi libera kurira abahoza abakuru b'ibihugu bose mu kwezi k'umunani uyu mwaka yo kwije imyaka 70 y'amavuko. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ahagataho abatavuga rumwe na leta bibumbiye mwihuriro SNARED giriteka nabo basohoye itangazo rihoza umuryango wa nyakwigendera hamwe n'abanyapolitike bose bari basangiye ishyaka n'ibitekerezo bya politike. SNARED ivuga ko ibuze umwe mu bagabo bari basangiye urugamba rwa politike. Mu ntara ya Bubanza hashize icyumweru havugwa ubukene bw'igitoro cya essence. Abatwara abantu mu mamodoka n'amapikipiki bemeza ko ubuzima bwahagaze. Mu buyobozi bushinzwe igitoro nabo bakemeza ko nta bukene bw'igitoro buri mu gihugu, ko ahubwo abagicuruza bagihishya kugira ngo bazakigurishe ku giciro cyo hejuru. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Ubukene bw'igitoro bugize imisi bwibonekeza mu ntara Bubanza haharugwa ahatangirwa ibitoro hatarenga hatatu station mu Gifaransa. Station zibiri ziri ku mugwa mukuru w'intara Bubanza, iya gatatu iri ku Musenyi muri komine Mpanda. Mu gitondo cyo kuri no wa gatatu nta n'imajya arangwa kuri station zibiri, imwe y'Ibubanza niyo yo ku Musenyi. Ahari igitoro cya essence hari kuri station y'umushingamateka Gabriel Nisezerana. Abari batonze baramajana n'amajana, hari abatari bafise icyizere ko bava bataha uko baje. Abunguruza abantu bakoresheje imodoka ari n'amapikipiki mu ntara Bubanza, akazi kari kahagaze kuri no wa gatatu. Ndayizeye Didas twamusanze ku gituro cy'amatagisi atwara abantu bakuri Bubanza abajana Bujumbura kubera kubura igitoro imodoka yari yabitse.
Avuga ko igitoro cyabutse, nta bindi bagomba kuvuga ngo igitoro cyabutse. Mutonze bakavuga ati nta kihari, kaca mu kugura mukagenda.
Mwe musaba iki leta?
Dusaba yuko leta nyine duhereza ibitoro, reka tuba turicwa n'inzara mu twatishwa n'inzara ngo n'imidugu irahagaze. Aho zwana ga bamutane bakora wose kwa tatagitoro ndo tudazi twa twa dukora mwe baraba tugere ko dukoze tudakoze ne dushaka gufungura.
Bujoriza Ferdinand agendesha ipikipiki yunguruza abantu twamusanze ku Musenyi wa Mpanda yabuze yacira na yamira. Aho naho hari station ariko imizi tatiraheze atani majye igitoro riharangwa nkuko twabwiwe nabo twahasanze barindiriye ko hari coboneka. Bujoriza Ferdinand ababazwa n'ingene hari abatari ko baratanga igitoro kandi bagifise.
Cese ndiko ndakora kubera ibitoro nyene bavyugaye niho ubona twicengaha. Twebwe naho tugenda ku station ntibabiduha kubera bavuga ngo nta bihari. Ama rero tugasha tugenda kurondera handi ku yindi station. Sasa na handi ugasanga harugaye cyane cyane rabira nkahajya nta n'imodoka ihari, nta ni bajaji ihari, nta ni moto harugaye.
Ingaruka mbi zishazize.
Twicwa n'inzara tukabure ya mahera yo kuriha inzu nayo kurya kubera kubura mahera, ugasanga ubuzima bugenda busubira inyuma ukonyene.
Umwe mu bakora ahatanga igitoro arabeshuza abavuga ko banka kugitanga bagifise. Nahayo Maurice yabwiye Ijwi rya Amerika ko atazi nyezina icatumye iryo kena ry'igitoro.
Oya nta gitoro kihari, tumaze iminsi tatata gitoro dufise.
Kubona shabuze biva kuki?
Mbo icyo onye twebwe natwebwe ntabyo tuzi, twebwe turagenda tukarangura tukazana hanyuma tugahabanya gihugu giheze tukagenda tukarangura ngo tubira nta kihari naho cyacu za tukarindira mu bande
ibyo bisigura yuko rero muri ko murakenyegeza nko bamwe bavyibaza
mbo ibyo honya ngirango aba bavyiyumvira boza tukabereka mu binoko ko atabitoro biriyo kugira ngo bavyemere ko atabitoro bihari
bamwe mu banyabubanza bibaza ko ikena gy'igitoro cyo bajyavuye ku bihano ibihugu vya Burayi byafatiye leta y'u Burundi bituma hataboneka amafaranga y'agaciro bamwe mu badandaza b'igitoro badashima gutanga amajwi imvo batanga zitandukanye nizo z'abanyabubanza babwijwe rya Amerika kwikena gy'igitoro ririko rituruka kwikena ry'amafaranga y'agaciro amadevize mu gifaransa muyoboza jejwe igitoro mu bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka wewe ntaje umunwa Daniel Mitabakana ashikiriza ko abadandaza b'igitoro bamwe bamwe bariko barakinyegeza kugira bazokidandaze kizimbye mu minsi za speculation mu gifaransa uwo muyobozi ajejwe igitoro ashikiriza kandi ko abavuga ko biriko bitumwa n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi arabashi kuza
nuvuga ntabantu bakwirinda gushikuza kuko mu bavuga ngo n'amadovize ahari ariko ndaziko keneye byose biko birakorwa ku buryo kumburejo cyangwa ijya hejo bijejo ariko bitunganya ayo mahera nabo bavuga ngo ntaboneka bashobore kuyaronka kandi bashobore kurangura ibitoro ariko icyo nago manda basabe cyane cyane nuko abashobora kuba barasamaye mu buryo cyangwa buriya ntibagire amakomando yabo mu bihe bagaca basanga atabyo bafise mu biko bwabo bogerageza bakaraba ukundi bogerageza kubirangura aha mu gihugu cyacu kubera ko n'ubundi abadandaza ibitoro bose tuba ko ariko babikura hanze
ubukene bw'igitoro simo ntarabubanza gusa muribonekeza kandi no mu bisagara bya Bujumbura na Rumonge aho kiboneka kuri magendo kigurwa hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine ku iritiro nkuko twabibwiwe n'abari bagihetse ku makinga kiri mu bidumu ku musenyi wa Mpanda mu ntarabubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
ahandi havugwa ubukene bw'igitoro ni mu ntara z'amajyepfo y'u Burundi zigizwe na Bururi Makamba na Rumonge umunyamakuru wacu Fidelite Shatse yagendereye izo ntara aratubwira uko yabisanze
ubukene bw'igitoro mu gisagara ca Bujumbura bwatandukiye n'indi mihingo y'igihugu kuri uyu wa kabiri ku mugoroba mu ntara ya Rumonge ku mastation ashika 5 nta gitoro cari kihari mu mastation 3 ariko ngo mukuru w'intara ya Makamba naho nyine nta gitoro cari gihari muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba mu mastation 2 aharangwa imwe muri yo nta gitoro yari ifise iyindi nayo yari kuratanga igitoro aho hari igitoro bizwi n'amapikipiki byarakurakuranwa mu kuhanyweshereza niyo mfite igitoro kingana gute
twedo turaziranye nk'iritiro nk'amajana abiri yonya
murafite ibindi mu bubiko
wapi
ndaza amatira ngaho igitoro iyo kitabutse
turashaka gutanaza nk'igihumbi n'amajana atanu cyangwa nk'ibihumbi bibiri umunsi kubera gisa n'icyakanye tuba madodanaza maritiro nk'ibihumbi bitatu
nubwo kuri uwo munsi umusaba abakiriya benshi
benshi aho
umuravye imiduga iva he na hehe igiye kwica igitoro
uva inyanzarake Makamba na Rumonge kimaze iminsi cyahera
ibyo mudandaza w'igitoro avuze nta gushikuza kuri mwo aha kuri station tuhasanze umuntu yunguruza abantu mu ntara ya Bururi yaje kugura igitoro mu kibido kubera ko imodoka yiwe ntahize iminsi yarakamye Bururi naho igitoro kikaba gisigaye kimeze nk'umuzi w'ibuye nk'uko abivuga nk'uko muswa mu mabido
jemvise imodoka muhera nishe gituma nifuje kutwara ibido iri muhera igitoro cyarakamye
cyakamye ryari
kuva hirya y'icyo
ikorera he na he
Rumonge Bururi hari Bururi ho hamaze igihe atagitoro kihari naje ndakizanga ikuye no kubera mbona hari yatanga ihari mu bisanzwe nti hari Bururi usanga haraheze nk'amezi abiri amasaso yose Bururi atagitora gira ariko mu Rumonge sasa imwe niyo yari imaze iminsi igifise ariko nk'ubu haraheze nk'iminsi itatu atacifise nje bituma naje nje no mu mabantu nkaca ndagikora no mu mabantu
abunguruza abantu bavuga ko bakora bahomba
zevirisema nta kundo suja kugwa mu bantu Sari kimana ngere. Sabako yete twohereza n'imba ari bibuzi kabiri kabidukorera.
Umuyobozi ajeje ufite igitoro mu shiranganje bw'amasoko ntanga nguvu yabwiye bagenzi bacu muri radio isanganiro ko ku butaka bw'u Burundi igitoro kitabuze aho ko ingwani hagaze kuri bamwe makadandaza badashaka kuja kugurira aho kiri ku butaka bw'u Burundi Daniel Mitabakana
aha mu gihugu hagati hariho ubiko bw'ibitoro kandi tuzi ko bufite ibitoro bikwiye kwiranga igihugu bishobore kubaho uko bitanga cyo nago manda basabe cyane cyane nuko abashobora kuba barasamaye mu buryo cyangwa buriya ntibagire amakomando yabo mu bihe bagaca basanga atabyo bafise mu bubiko bwabo aha rero mu gihugu cyacu turatwayeho ababifise mu bubiko bwabo ikibazo gituma abo batabifite batubabari ikora kuri abo bayifite naho ubumwe importateur bikura hanze ubwo ni kubitora aho biri kugira ngo bishire muri stage gucyo abanyagihugu bashobora koroheka
naho umuyobozi ayaje vy'igitoro avuga igitoro gihari ku butaka Burundi hari abadandaza igitoro umuntu ku bwigo cyo Burundi kwaganiriye bo ntibagikura hanze y'igihugu bakirangurira hari bigega vy'igitoro mu ntara ya Gitega abo nabo badushutse ko baheze indwi imiduga yabo igiye ukizana ariko ikaba itaragaruka
ubu umushoferi n'umukomvayere barashobora kugenda igitega kurondera igitoro bakamara yiyinga barara mu ihoteli bajya amahera
ne muco gihe umukozi wa n'umushoferi mwa mwarugize utwe byo bitoro mwubaje mutwe kimwe atevye kuza babishura iki
tubajije batwishura ngo baharaho babwira bati ni murindire muzoronkejo guma babarindiriza twebwe tuba twarungise iyo modoka nta nyungu dushobora kuronka igitoro cyarabuze mu bisanzwe nitumenya ngere bigenda nico bivako rero leta yogerageza katurabira kugira ngo baturonse igitoro kuko naye hari bitaruko tubona yuko turiko dukorera mu buhombe
twibuse ko amafaranga leta ikirakoresha mu mwaka wa 2016 amafaranga yatayekanijwe kugura ibito by'intera kazoza atayarimwe igihe intego y'amafaranga leta ikirakoresha mu mwaka wa 2016 yakirigwa mu namashinga amateka mu mpera z'umwaka wa 2015 abashinga amateka bashikije amakenga kubijanye nuko byogenda Mugibitoro vyokena atavye intega kazoza bihari iyi niyo nyishu umushanje wiga ca leta Tabu Abdalla yabishuye
Abarundi bafite amahera bazoze badufashe kugira ngo iyo stock strategic turabe ikintu twirealiza birashoboka sino hari abo twatangwe kuvugana nabo kugira ngo twiconstitute
Imakamba umuntu w'igihugu cy'u Burundi Fidelite ishatse icyo cy'u America
Nturere kazoza
Bakunzi biganiro vya studio ijambo ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze muri cha kiganiro mikudira arico Ntorere Kazoza. Ntorere Kazoza no munsi tukaba dushimye kuganira ku vyerekeye ubuhinga bushasha bwo gutororokanya no gushikiriza amakuru biciye ku mbuga n'aramakuru za kijambere zikorana n'umuhora w'ingurukana bumenyi. Icyo tugiye kurabira hamwe rero na kamaro kizo mbuga n'aramakuru zica kungurukana bumenyi hamwe rero n'ingaruka ubwo buhinga bushasha bwo gutororokanya amakuru no kuyashikiriza bushobora kugira mugenzi wacu Terence Manirakiza reka namuhakanya aganire n'abatumire kuri ico kibazo
jambo riri caritishe naho rigakiza vugana ikiyago n'ikindi vugana ikiyago n'ikindi
Mutumire rero adufasha kuremesha kino kiganiro akaba ni Nestori Nkurunziza akaba kandi ari mu menyesha makuru wa kera sanswe anigisha ibijanye no kumenyesha amakuru akaba kumbure anasanzwe akwikirana ibijanye niyo mihora mishasha mu bijanye no guhana hana makuru Nestori turabara mu kigito nabaha nikaze mu kiganiro
mwiwetera kama mwiriwe no kuba twumviza bose
ego
kutagumana ni soko nyamazime naba muyage
Nestori Nkurunziza y'imihora kuva ije kumbure uri mu bantu bagiye barayimenya bakamenya ningene ikora mubona ino mihora mugiranije nuko amakuru abantu bayaronka cyane ku munyakuru cyane mu bimanya makuru bitandukanye cyane ku ma radio hari ubudasa ubuwe
Tera basi gato usubira inyuma gato akaraba havya rimeze gute imbere y'ukwiza je ko munatanguye kumenyesha makuru afimwe byo mu mugaba bumenyesha makuru hagira hatangure icyo gice cyo crise mu 1993 nuhuza kubona isano ni kudasa k'uyu munsi nk'ico giye hose gushika myaka 2000 hari radio imwe mu gihugu utumvirije inyumvye ya radio y'igihugu n'ahandi naho mwakura makuru ngaha mu Burundi ketse wumvirije za BBC zawe ziza munyuma agatasha kumbure mugende kuvuga yuko hari iradio imwe rudende ico yavuga cabari ico ico ni cambere ikintu kigaragara ica kabiri caga ubudasa niko kandi muri ico gihe hari muri iyo radio imwe abanyagihugu ntibatoye ntibavuga babumva mu biganiro byo kuri première chaîne bimwe bitajya zatumara nirongo n'ibindi hamakaba gutasha n'utundi tubona umugabo ntashaka kumva umunyagihugu ariko aravuga ngo ngahe wacu bimeze gute ntivyabaho urumva bisigura yuko ico gihe amakuru yarayo leta ishaka mbisanzwe kuko ukora yakoreya leta hanyuma ntawavuga ati oya hamanyagihugu bari bazi yuko ikivuzwe na radio ni radio y'u Burundi nuko nukuri hanyuma hacaza kwikindi kintu cacye cyongera ko hacatangura ingyane zakurikiye wana miongoni na gata tu kuanda anya aho hacha makuraya ni haja amajamba tajoshe ngi nyua mara song ngi wiki le tribaro teruste genocide ivyo yacha kuiradio yugi yigihugu muga unahundi unahundi hano vya hari ama WhatsApp ni vinde jose na ma Facebook na vya ribi hari na ni indiradio haya hari hanyuma bon harazi vinde vyinshi muga wa ugie kurabaro hacha tangwa kuzindiradio bonesha tanguiraza urana nikuwekeni ni vya muga wa radio niagia tangu tavuga kuera makuru ni na yari vinde humanitaire haraza RPA haraza isanganiro haraza n'izindi n'izindi umugabo cyahindutse kwabonye iki habaye ubwinshi bw'inkuru zitohojwe n'abantu benshi ushobora kugira uti ndumvise ivyavuzwe hariya amakota avuzwe ngaho ukavyumva atawumvise muri iboneye ushaka yumva kwisanganiro kayumva kuri RPA hari inkuru nyinshi umunyagi washagira ati ndesha kwitorera ngaha ico nshaka nkumva cyane nawe bari inkuru imwe umunyagi urashagira ati je ndumvise yuko ngaha inkuru hari ubudasa ngene bayivuze ngaha
nahande
agashobora kugira icyo hindura ico kindi kintu cyatu abanyagihugu naho batangura kwinjira noneho mu biganiro makuru ukumva umunyagihugu ari wagenda kubaza ati mbega wewe ibintu bibona gute nibiki byabaye aho umutegetsi gusa wumva umunyagihugu akubwiye nawe ivyo yiyumviye habaho n'ikindi kintu cyaciye kiza cuko umunyagihugu ashobora kubaza utwara urongoye ahantu canke iki ibintu akamubaza ati none mwebwe ko murongoye ngaha ntimuduha umuco kubyerekeye ibi nibi 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 haza hakindi kintu rero gishasha kitahora kihari ivyo mvaze ku maradio
yego
hanyuma haraza rero ico kintu ca internet nimuze ya ma rezo sosio Facebook Twitter n'umbaze na
ni ubwo kubwishye WhatsApp
arumva rero ico kintu ca icambye hari kintu cahindutse nuko ubwa mbere umunyagi yego nafisi jambo kusomba hanyuma byaronye uko abanyagi yego bariko baronka amatelefone none umunyagi yego hari hose ashaka kukumviriza ku radio
akakwandikira na message
akakumviriza akumviriza radio amakara ashaka gutelefona akavuga ati ibintu ako mu vose ko sekonda yibona jewe ha ikintu cyahindutse rero urabona haha ura maradio abantu baramenyera amakuru y'imihingo myinshi nayo maradio araguhijambo kavuga nawe ibiriko bya biwanyu ubu rero umunyagi yego abona ikumenga nta handi yahungira atari kuri ama rezo sosio ati ndafise abantu bashaka kunyumvira hanyuma naho no barabashize no ku kintu cyo kugira ibyo bitanga ama group ugasanga nko kumurageze nk'abantu 50 anu ngo bagize group imwe ico nanditse mwese muca mu kironko mugira tubanza kubona inkome n'ingaruka mbizavyo navyo nyene zirahari ama ari ikintu cambere cahabaye kibi nuko umumenyesha makuru wese yumvira y'umunyagihugu wese yahuvye yibaza ko ari umenyesha makuru agashaka kuyerekana ko ari umumenyesha makuru mugabo n'umwuga wigwa n'umwuga umuntu akora akamenya amategeko yawo ariko rabo bantu bose amategeko y'umuga ntayo bazi ugasanga kuri rero kugiye guhindukira umuntu arakurungi iki kintu atatohoje kigakwira isi yose nko bavuga ngo Terence yavunitse yagize accident Terence nawe yibere he ariko kazi urabona nkicyo ni kimwe cy'ikinyoma cy'ikihari kandi abantu bagaca bacemera urumva rero byarazanye nkuko gasanga bavuze nka numvise ha banaka ngo barabirukanye ce banyirukanye ryari urabona nkuko ugasanga ni ukuri kwinshi kwagiye kurononekara kuratosekara ico ni kintu cyo cambere kibi donc kusuma utamenya ukenshi ikiru ukuri kuko ntivyatohojwe n'umuntu abifitiye ubuzoweze umugani w'abantu babandi ico rero ni cambere ica kabiri naco nabonye kibi byahuranye nuko hagi kuba ibintu byo kutumvikana mu bya politique cyane cyane bituma abantu rero baba ku ruhande aba abandi ku rundi ruhande hanyuma rero cyabituma abantu bashobora no usanga batukana ibitusi bitangura kuba byinshi gusumba
inkuru zikinzi
inkuru aho kuvuga iti ngaha hari ikintu ciza cyakozwe cyangwa hari ikintu kibi cyakozwe ngaha nshaka umwe nimba yakoze ngo ciza mvuge naka n'ukuri n'umumarayika yatuzaniye byose ni umuyero urabona uwundi nawe yakoze ibibi aho kuvuga ati hari ikintu yakoze ikiniki twamufashe ariko aravoma essence modoka nk'akarero oya acha tukuwa muntu niho haziye muri byo bitanuze le message do hen ni kuvuga aya majambo y'ugwanko acharagwira kuri internet ugasanga umuntu batanguye gucapana naka nagako ni igiki ni imbwa ni inzoka ni biki ibintu bibi cyane gose bavuga mbere ko bizana kugona biva majambo bikaja mu mirindi maguru
biva mu mashi bikaja
ku bikaja mashi kaja maguru ugasanga rero noneho byari byatanguye ari amajambo gusa mengana gutukana muga wa muntu watanguye kumwankisha naka naho no mwica ntaco nakayabo uza gusanga noneho nkiyo hafuye nk'umuntu birashika yuko bari kuntu ntamukunda bamaze kumenyereka akora gakoko ehe nahafa no ha kamenga umuntu aranezerewe nta muntu nezerwa n'ukundi muntu afuye ko naho yari umuntu akora ikibi uvuga uti imana imana niye zinyene zo mushira mu kimukimunuze izo mugorora ashobora kumbe naho ejo ari umuntu mubi mugabe tugasanga abaye ubundi muntu mwiza turabiza benshi ntitwamitura abamarayika nuko n'ubundi turamarayika hamara yo kintu kibi cyabaye no navuga kuri ivyo rero byatumye abantu batangushamirana ugasanga nabari nk'umuntu muri muri groupe y'abantu 50 musangira inkuru ukumva ngo naka ngo je ngo bankuye muri groupe kubera ko bakwinuba urya yo bayegere bayiya ugegere kurabari
kumbe ni musangira ivyumviro bitandu mufite ivyumviro bitandukanye
aho abantu bashobora bahana ivyumviro no bagatangura kubonana mu wundi umwanzi ugasanga rero byavuye mu ntuze muri WhatsApp byavuye mu ntuzeye byazanye urwango mu bantu ugwanko nago ruzovyari ki ruzovyari shari shari zovyari ki intambara nivyo nivyo birindi biri no novuga vyabonetse bibi umuntu uzeye muri amarezo sosio
reka kumbure duhe ni jambo ariko baradukurikirana twumve ico bavuga kuri ino mihora mishasha bita rezo sosio kumbure benshi murayikoresha akamaro bibafitiye nakahe kumbure ibyo mubona bitagenda neza muri zo nkuru muhana hana nizihe mutwa kure ku 2022 2025 2023 2075 Allô
ndabumva
nashaka kutwidondora
ego jewe nitwa Egide Nduwimana ndumunyagihugu mu gisagara cha Bujumbura muri commune ya Cibitoke ndumenyesha makuru kandi nkongera nkaba umwe mu bakosha cyane bwo buhinga bwa none twita rezo sosio
urumumenyesha makuru ko muri koresha ukorera ikinyamakuru ki
jewe muri redaktori kandi njye makuru DPA ni agence de presse allemande
kubganye mubona hari akamaro bwo buhinga bushasha kumbure bufise mujanye no gutuma tumana kamakuru
anje ubwa mbere na mbere ubuhinga bwaragize akamaro cyane muri ibi bihe dusitiyemo by'intureka aho wasanga abanyagihugu bashobora kumenya amakuru ku mwanya ajyanye n'umutekano yaho bagira baje canke yaho bari bikabatuma bashobora kumenya ingene bo byifatamwo canke ari nk'utabarezi wundi agatabaza ubuhinga bwarafashe kandi mu bijyanye n'imibano aho usanga abantu bashobora guhura mwanya muto bakavugana batarinze kubonana ari nk'umuguri hamwe ari urubanza bategura rw'abarugu cyangwa rwiza bigatuma babikora batarinze kubonana amafaranga yo guhamagarana cyangwa batarinze guhurira mu kibanza kimwe byarafashe kandi kushobora gusanga inkuru ushobora kuyironka uno munsi uri mu kazi nko mu gatondo saa moya ariko ugashobora kuba woyibikira ukaza kuyisoma mu nyuma waronse umwanya ukwiye ukaronka n'uburenganzira bwushikiriza icyumviro cyo kuri iyo nkuru aho usanga bica bikomeza uburenganzira bwushikiriza icyumviro
turavye rero ibyo byose uvuze n'ingene ubwo buryo buheza bugakoreshwa nta muntu yovuga ati birafite n'ingaruka mbi kubijyanye kuntu abantu bari basanzwe batumana kw'amakuru mu minsi iheze kumbura ubwo buryo butaramenyekana
ego cyane ingaruka ntizibuze zarabaye nyinshi cyane ahubwo kuko byaciye bitumaho usanga mbere twaronka amakuru tuyawe n'amenyesha makuru babyigiye babigize umwuga bayatohoza bakadushikiriza bayanonosoye neza ariko ubu usanga umuntu wese asigaye ameze nk'umenyesha makuru akavuga inkuru uko ayiyumviriye cyangwa uko ayibonye cyangwa ugasanga uko bayimurungiye acayegura uko nyine ntanakubaze yuko byo bari ibintu aronse uko ugasanga abantu bose baca bashaka gufata nk'uko umwe ngo bivuzwe n'uyu ni iby'ukuri bigatuma bibacibutu cyangwa bikomeza ibihuha mu mibano zaragize n'ingorane kandi aho usanga inkuru rose uyifata uko ugasanga ukibaza wayigoyemo ngo ni umuhinga ugasanga abantu batakaza umwanya munini bari ku matelefoni bagatakaza umwanya w'akazi kabo ari kaganira n'umuntu ugasanga yanamwibagiye kubera iki telefoni yo telefone aguma araba mu ibyo bintu abona umengo ni bishasha kandi ari ibintu bidahera biguma biza ku mwanya ku mwanya
urakoze Terence Manirakiza akumbure mu kiganiro kizokurikira tuzoca hirya no hino icokobwa kugira ngo ubwo buhinga bwo gutororokanya no gushikiriza amakuru biciye ku mbuga ntaramakuru zikorana n'ingurukanyabumenyi mu buryo bwa kijambere bishobore kuba ni ntagatosi njero munyunzima ndabasezerere no ngenda bakengurukira mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ntorere kazoza muranige mubanye no muvyanyu naho butaha
barakoze cyane bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro ntorere kazoza nshuti mwese mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya gatanu hano Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeza muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.